nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turugenda kezo jagatandatu nyakanga numwaka 2023 numwanya wo kwikirana makuru mu kirundi twabateguriye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Basaba ishyirwa mu ngiro ry'ivyo bemerewe n'abosabandi n'abakukuruke umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agishika mu mabanga yemereye akarusho ko kugafashanyo baronswa n'ishyirahamwe INSS bavuga ko ari ntica ntikize ariko bararindiriye amaso ahera mu nzira haciye imyaka itatu. Imyidogoni yose mu bakoresheje ikibazo mu barondezi bakazi mu rwego rw'intara zitandukanye mu gihugu bavuga ko bataronkejwe amafaranga yo kubobeshaho mu gihe bari bahagarariye ico kibazo bongera bakanagikosora. Urunani rw'abaharanira agateka kazi na muntu bakorera mu makambi y'impunzi z'abarundi CBDH vikari ruri yamirize hohoterwa rikorerwa impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania aho zikorerwa mabi atandukanye no kwicwa bakicwa ivyo biri mu rwandiko rwasohowe n'ubwo runani muraza kubikurikirana murano makuru saya gusa twabateguriye twaruguca ku mayange muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa amakuru twateguye turahere mu gisata kijanye n'ivy'ubutungane. Sentare y'igihugu mu ntara ya Rutana yahanishije mu rubanza rw'ikiberaho rwo kuri uyu wa kabiri uheze bukuru Yohani umunyororo w'imyaka 2 n'amezi 6 hamwe n'ihadabu ry'amafaranga ibihumbi amajana ne. Mugenzi we ndetse Ndayishimiye nawe hanishwa uwo munyororo nyene ariko we agatanga ihadabu y'amafaranga y'amarunda angana n'umuliyoni. Abagabo babiri bakaba bacira urubanza na sentare inkuru ya Rutana inyuma yaho bari bafashwe kuri uyu wa kane uheze mu ndwi heze bariko biba mu mirima y'ibikaju vy'ishirahamwe rihingura isukari Sosumo bosukari babiri bakaba baburanye bemera icaha. Makuru ajanye n'akazi naho abakukuruke bahoze bakora akazi ka leta basaba umukuru w'igihugu gushira mu ngiro uburusho yemereye abo bakukuruke ku mafaranga baronswa ya pansiyo bavuga ko yakabemereye igihe yimikwa mu mabanga yo kurongora igihugu ariko gushika ubu ngo akaba ataco bararonka mu gihe aheze ikiringo c'imyaka itatirenga bavuga ko ako gafashanyo baronswa uko ukwezi gutashe canke buri amezi atatu ataco kakibamari kuko ibintu vyaduze ibiciro ku rugero rudasanzwe. Reka inkuru tuyibaze Pierre Gahungu.
Nkuko abo bahuze ari abakozi ba leta babishikiriza ngo bararindiriye ko ingingo y'umukuru w'igihugu yo kubadubwiriza agapansiyo ishyirwa mu ngiro amaso yaheze mu nzira ngo ntibazi ko bakoreye igihugu canke abanyamahanga. Ijambo ry'umukuru w'igihugu yari yashikirije igihe yimikwa ngo ryari ryabahaye icyizere ko hari ikigiye guhinduka mu mibereho yabo. Umviriza umwe mu bakurikiranira hafi ibibazo by'abakukuruke.
Twebwe abakukuruke nkungamiye ku Burundi turayobewe ko twakoreye igihugu nuko twakoreye abanyamahanga. Mu gihe umukuru w'igihugu yarahira agiye ku butegetsi yaravuze ijambo ritunezereza cyane avuga yuko abakukuruke barenganije kuko kandi barakoreye igihugu. Yamubabaje cyane arumva ko atubabaye avuga yuko agiye guhindura agashaka ka pansiyo yabo agomba gashyira ku mihuri we y'udufaranga baba barahembwa none twarayindi mwaka wa mbere wahera uwa kabiri wahera uwa gatatu baguma batubwiye ati nindi ya gato hariho akantu kigo cyakosora ngo urindi ya mu kwezi kwa mbere twarindi mu kwezi kwa gatanu nina kwa gatanu ukwezi kw'indwi none tugeze ku mwaka wa gatatu urenga turindiriye kwetro hihinduka tukabura.
Bavuga ko baravye ingene ibintu byaduze ibiciro badashobora kubaho bavuga ko baravye ingene ibintu byaduze ibiciro badashobora kubaho baronswa agapansiyo bo bita ko ari nkica ntikize. Basaba umukuru w'igihugu kubagira nk'abandi mu gushyira mu ngiro ibyo yabemereye.
Inzo zado zidai, ayo doha zani zani zoku dia arimo kumu. Umukuru yugu, yatulira abona nye kutumilewe na. Nuhuni kwa tuliri ye, kumbako atuwawaye. Nyo kutawara gaimu, nasa kutugira nga wande. Awa sudar muliri ye, nimu gusa. Ayoko wawo mhameza atatu yache ye, yache awa watu gane.
Mukamenya ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yavuze ko yihweje ingene abakukurutse babaye mu buzima bugoye kubera ibintu byose byazimbye yemeye kuduza agapansiyo k'abakukuruke bahoze ari abakozi ba leta hakaba hari mu mwaka w'2020 igihe yimikwa mu mabanga yo kurongora igihugu cy'u Burundi uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rukaba rutararonka kuri telefone umuvugizi w'umukuru w'igihugu kugira atange umuco kuri ico kibazo
Pierre Gahungu arakenuye tukiri muri ico gisata nyine kijanye n'akazi ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bwatezwe gukora amatohoza yose ashoboka imbere yo gufata ingingo yo guhagarika umushahara w'abakozi bitwa ko badatonda ku kazi kabo imbere yo guhagarika umushahara umukozi abwirizwa kubimenyeshwa imbere y'igihe ibyo bivugwa na Irari Nibizi yahoze ari umukuru wa sendika y'abakozi bakora mu gisata c'Indero Step akabivuga kubera imyidogo y'abigisha batari bake bagize iminsi avuga ko aheze amezi ane umushahara wabo warahagaritswe kuri izo mvo kandi bo bavuga ko batonda ku kazi ukuri kwamye Irari Nibizi agasigura ko amategeko ajanye no guhagarika umushahara w'umukozi wa leta yahonyanzwe tumutege yompi
hari harasohotse ingingo yuko ubushikiranganje bw'abakozi ba leta budashobora guhagarika umushahara w'umukozi kiretse mu gihe babonye amakete y'umukoresha yerekana ko umukozi atakiri ku kazi yahanyuma kandi imbere yo guhagarika bategerezo kubanza bagatohoza turazi yuko muri iyo minsi iheze nivyo bahagaritse imishahara y'abakozi ngo babonye kumbure umuntu umwe ahembwa kuri matricule zibiri canke ugasanga ari nyinshi kurusha bakabonamo amakosa ariko imbere yuko bahagarika iyo mishahara bategerezo kubanza kugira urwo rutonde rwabo bigisha babona yuko harimo amahinyu mu byerekeye imishahara yabo bagatohoza bakabatumako nimba haba barakoze amakosa bakaraba ingingo babafatira nimba iyo ngingo ari guhagarika umushahara uca bakurikiza n'ayandi n'ibindi bihano kukubera bari ubusumo ariko muri kino gihe twarumvise abari ku kazi muri ico gihe rero hari iyo ngingo yavuga yuko mu gihe umwigisha abonye yuko bamuhagarika uyu mushahara aca asaba umukoresha wiwe urupapuro rwemeza ko ari ku kazi mu gifaransa bita attestation de service hanyuma akacoshira ku kidodo cyo bamukurira mu gutwara indero mu ntara hama rero akaca uwo muntu zakaba ari uwo batwara indero mu ntara rero akaba ariwe yandika ikiri gushikirana n'indero ato n'umuntu ari ku kazi ngibi mu bimuranga hama rero ivyo nimba atari ko babigize kurungi ku rutonde ngo rusansuma urazi ingene kenshi mu byerekeye intwaro ingene bikwega hari nayo maraporo y'abigisha bari ku kazi atarabashikira cyane basaba yuko bosubira ku bushikiranganje bw'abakozi ba leta bakababaza ikibuze kugira ngo bahembwe kuko kubivuga gutyo ngo ntibazi ico bari ko barakora ubushikiranganje bw'abakozi ba leta sibwo bumenya abigisha ico bari ko barakora sibo bamenya mu bushikiranganje abakozi ico bari ko barakora babibaza ubushikiranganje bubakoresha hama kandi hariho n'ingingo yari yarafashwe mu 2013 kubera basanga abayobozi b'amashure kubera ingeso mbi nyene zo kutamenya amategeko kumbure n'urwanko ugasanga bakuye umwigisha ku rutonde kuko guhagarika imishahara cyane cyane y'abantu batari bake mu bushikiranganje bitera ingorane kandi n'akarenganyo iyo byari bishoboka no gushinga urubanza bushinze urubanza
abakoresheje ikibazo cy'abarondera akazi ku rwego rw'intara zitandukanye baridoga ko bataronkejwe amafaranga yo kubabeshaho mu minsi bari ko barakoresha icyo kibazo kugihagararira no kugikosora ibyo bikaba byabatwaye hamwe iminsi iri hagati y'itatu nine bari mu makomine atandukanye bagasaba ubushikiranganje bw'abakozi ba leta kubashumbusha kuko bakoresheje uburyo bwinshi reka inkuru tubibaze Karine Dusabe
nkuko bivugwa n'abari mu migwi yakoresheje ibibazo by'abarondezi b'akazi kukwigisha byakozwe kuwa 30 Nyandagaro ngo bakoresheje ibyo bibazo batorohewe abari mu migwi y'intara ngo bategerezwa kujana ibyo bibazo mu makomune aho byari biteganyijwe gukoregwa bakongera bakarindira bigakosogwa ariko ico giye cyose ngo barimenya uko babaho igihe cyose bamaze bari muri ibyo bikogwa aho bakavuga ko bari biteze ko ubushiranganje bw'abakozi n'akazi ari nabwo bwatunganije ico kibazo ngo tegekanije amafaranga babeshaho nayo kwiyunguruza mu gihe bamara iminsi iri hagati y'itatu n'ine harimo gukoresha ibyo bibazo no guhagararira ikosorwa ryavyo bivanye n'ibitigiri by'abakoze ibyo ngo byatumye bafata amadeni atari make yo gufungura no kwiyunguruza abo bari muri iyo migwi y'intara bakavuga ko kare bahora bategekanya udufaranga two kubabeshaho iminsi baba bariko barakoresha bene ibyo bibazo aho bavuga ko bahora baja kubikoresha bahawe impamba ariko uyu mwaka kugeza n'uyu munsi ngo ntibararonswa utwo dufaranga basaba umugwi w'igihugu ujejwe gukoresha ibyo bibazo kubasabira utwo dufaranga baheze barihe amadeni bafashe mu ruganda rwa radio inzamba twagerageje kurondera kuri telefone umushikiranganje w'abakozi ba leta kugira atange umuco kuri ico kibazo ariko turamukena
Karine dusabe arakenuye tumira mate je tubandanya amakuru twateguriye mu gisata c'uburimyi
inzamba
amakuru twateguye tubandanize mu gisata c'uburimyi umushikiranganje wa mbere Gervais Ndyakobuca yahaye iminsi ibiri uhereye ku munsi wa kabiri ni kuvuga ejo hahise abarongoye ishirahamwe Foming babe bashikirije ikiranga minsi c'ingene ifumbire izotangwa muri ririma ry'agatasi rigiye gutangura mu kiganiro n'abajejwe intwaro bari kumwe n'abajejwe indimo n'ubworozi mu ntara co kimwe n'ibidukikije icegera c'umuyobozi w'ishirahamwe Fomi akaba yatanze inyishu umushikiranganje wa mbere avuga ko zidasiguritse kubijanye n'ingene iyo fumbire izoboneka reka inkuru tuyibaze Olivier Gakima
Muri iyo nama yo kurabira hamwe ibijanye n'umwaka w'uburimyi a wimirije hafi abayobozi bose b'indimo mu ntara barerekanye ko bagifite ikibazo cike na canke burakifumbire ihingurwa n'ishirahamwe Fomi nk'iyo mu bwoko bwa totaza na bagara Umusiguro zatanzwe n'icegera c'umuyobozi mukuru wa Fomi yamenyesheje ko bagize ibibazo by'ubuhinga birimo kubura amafaranga y'agaciro hamwe n'icikagurika ry'umuyaga nkuba kuri ayo majambo umushikiranganje wa mbere ntiyihanganye yaciye amuciramwo amwereka yuko inyisho atanze zidafashe
turafise ikibazo c'umuyaga nkuba
eje ntunzanira ibibazo tekinike ngaha jewe Jenaze kuda kusabi fumbiri. Ijenazo vya utabu zekare. Nubinza nirengaha jewe ndiko ndonze li fumbiri. Uweje kumbi ira ama panga kachira. Ama pese doruchani. Jena izine mtise. Icho tupana nukwame niki ukulagiri shwagara. Hakimi. Ishwagara izobaya ashikiri ya banubu use gyari. Kade na kubugezo kuli. Itari kiuza kubuga ngaha nda ikuli kilana. Itabu nese.
Icegera c'umuyobozi mukuru wa Fomi Amenegide Manyange akaba atamuhango n'umwe yashoboye gutanga
numva tabye amatariki no shikiriza kuko ibyuma ntibisezerana je numva umengo noba ngomba kwishyira koze mu izo samwe novuga ngo itariki izi yose nzoba nayishikanye
amaze kubona yuko inyishu y'icegera c'umuyobozi mukuru wa Fomi itamunyuze umushikiranganje wa mbere Gervais Ndyakobuca yaciye amusaba gutaramuka
aruteza kuyifumbira bene igihugu nushobore kutubwira tesora kwa narizanye iki gihe none tubere amaboko imugonga bene igihugu aguru kugende ejo mumpe atariki ntabanduka ubwo nashuri kora dufasha ngaho tuhaguru kugende
murakoze cyane nyakubahwa umushikiranganje wa mbere
biragoye kugira abarundi tuzokire Hari ubuze yu abazi neza yuko umwene gihugu ari uwo kuvyinira ko ibintu biko turabikora nawe nyene umunsi yagiye ku isoko agasanga ntibashoye azopararangana
mu kurindira ikiranga minsi cinge ni fumbire izotangwa ku kibazo kijanye n'ubukene bwishwagara umushikiranganje wa mbere akaba yaciye asaba umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi kuba ararondera abandi bashobora kwitanga mu ntara ziyikeneye cyane gisumba izindi
Olivier Gakima arakenuye amakuru twateguye tabandaze mu gisata cy'agateka kazi na muntu ari mu gihugu cya Tanzania impunzi z'abarundi ziri muri aya makambi ihohoterwa bakoregwa ritakiri agaseseshwa rumuri ibyo ni biri mu itangazo rya sohowe n'urunani kwahanira agateka kazi na muntu mu makambi impunzi z'abarundi CBDH VICAR aho bavuga ko n'ivyegeranyo bitandukanye by'amashirahamwe mpuzamakungu ahanira agateka kazi na muntu nayo nyene adahengeshanya kuvuga ingene agateka kazi na munuki munzi za barundi katuba hirijwe mugihugu cha Tanzania. Uguru nani rukavugako nutwara igisata chimhundu mwushikangani bw'intwaro yo hagati mugihugu cha Tanzania. Saudi Mwai Kibaki na wenyene abyemeza. Tega matwi Jean Bosco Vyizigiro n'umuvugizi wa CBDH Vicar.
Gihe cyose twagiye twandika ibiri kuba ku munzi z'abarundi abayobozi b'inkambi za Tanzania n'abandi bayobozi asaho bahurira n'ibyi munzi muri Tanzania batigeze bemera kwa rukuri twogaragaza amatarike menshi n'abantu batandukanye n'amashyirahamwe atandukanye harimo Human Rights Watch yagiye yerekana ibyo turi kuvuga kwa rukuri kandi dusubira gusaba bamwe mu bayobozi b'impunzi zo muri Tanzania nka Director General Sudi Mwai Kibaki bagire ururimi rumwe bemere ko ihohoterwa ry'impunzi ririko iraba muri Tanzania nkuko bigaragarira abantu bose. CBDH Vicar yaboneyeho gusaba igihugu cya Tanzania ko akubahiriza amasezerano mpuzamakungu cyateye igikomo araba impunzi ko cokora amatohoza abantu bakoze ibyo n'abari kubikora bagashengezwa bagahanwa n'amategeko kandi ko cofungura impunzi zigifunzwe z'abarundi kandi ko cofata impunzi zose ziri mu gihugu cyabo kimwe. Twasabye kandi ishyirahamwe mpuzamakungu hase guhanu wa Tanzania kureka iyo ngendo igayitse no gukurikiranira hafi abakozi baryo kubera biragaragara mu matohoza twakoze ko harimo abakozi bamwe na bamwe bashigikira iryo hohoterwa ry'impunzi. Twasabye amashyirahamwe mpuzamakungu yandi afise ahahurira n'ubuzima bw'impunzi kuguma gufasha impunzi z'abarundi cyo kimwe n'izindi mpunzi.
Tuve mu gihugu cha Tanzania tugaruke mu karere mu gihugu cha Congo. Igisirikare cha karere kiri mu gihugu cha Congo ihari intwaro rusange congerewe kiringo n'ingingo yafashwe ejo ku munsi wa kabiri n'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko bari bakoraniye inairo mu gihugu cha Kenya mu nama idasanzwe ya 2022. Muri iyo nama abakuru b'ibihugu bakaba bemeje ko kuva ico gisirikare kiraho mu buseruko bwa Congo habaye impinduka nziza. Reka ibiri mu itangazo bikuru bikuru ryasohowe n'inama y'abakuru b'ibihugu tubibaze Alexandre Niyungeko.
Ibihugu bigize ako karere vyose vyari vyaserukiwe Burundi, Rwanda, Tanzania na Sudani bikaba vyaserukiwe n'abakuru b'ibihugu na Uganda na Congo biserukirwa n'abashikiranganje ba mbere. Iyo nama ikaba yakoranye kugira yige ikibazo kimwe rudende c'igisirikare c'akarere kiri mu buseruko bwa Congo nk'uko biri mu itangazo risoze iyo nama. Abitavye iyo nama bose bahurije ku igisirikare cateye intambwe naho muri iyo tangazo batadomu rutoke kuri iyo ntambwe yashitswe ko. Abitavye iyo nama barashimye intererano y'ubumwe bwa Afrika y'imiliyoni 2 z'amadolari y'abanyamerika yatanzwe kugira ngo wakoreshwe n'ico gisirikare. Iryo tangazo ribandanya rimenyesha ko ikiringo cabo basoda bari muri ako karere ka Congo coheranye n'itariki 8 kuno kwezi, ariko abakuru b'ibihugu bakaba baciye bafata ingingo yo kongereza ico kiringo amezi 3, no kuvuga kuva ku igenekerezo rya 9 kuno kwezi kugeza ku igenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa Kigarama kuza. Twibukanye ko iyo nama yabaye mu gihe abategetsi ba Congo bamaze iminsi bavuga ko icyo gisirikare cy'akarere atacu kimaze kugeza naho basaba ko cova muri icyo gihugu. Iyo myidogo ikaba ikomoka ku muhari w'abarwanyi M23 ngo kugeza ubu yagumye mu bibanza wigaruriye wanka kujira mu kibanza cyateguriwe kwakira abarwanyi bawo. Kuri bo ngo icyo gisirikare cy'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko cotegereje gukoresha ingufu kugira ngo kigondoze uwo muhari mbere n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari na warongoye ishyirahamwe ry'akarere k'ubuseruko bwa Afrika muri kino gihe mu rugendo aheruka kugira ikishasa muri Congo. Akaba yari yemeranije na Felix Tshisekedi ko icyo kibazo cyo gukoresha ingufu ku muhari M23 kizokwigwa mu nama yokurikiye y'abakuru b'ibihugu by'akarere, ariko icibonekeza nuko icyo kibazo kitavuzwe mu nama y'ejo y'i Nairobi.
Alexandre Niyongeko arakenuye ni kuri iyo nkuru yo kongerikiringa abasirikare b'ibihugu byo mu karere bari mu bihugu cha Congo duce dusozera ko amakuru twabateguriye shimire mwewe mwese mwariko mudutega yompi Bonfisi Niyongere nariko ndabashikiriza ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.